Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda. Nshuti mwese munduteza amatwi mwiwe neza ha muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Nkurikije
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza se, murabizi kubera ibibazo bya tekniki byuma byacu bimaranye iminsi ntabwo dutangira amakuru nkuko bisanzwe tuvuge aka kajambo kiri buriro ntako, ariko dore ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye. Fred,
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashitse i Hanoi aho agiye kubonana n'umukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru Kim Jong-un.
Cardinal George Pell yahamwe n'ibyaha byo gufata abana ku ngufu n'uwo muri Australia azajurira.
Perezida wa Nigeria niwe gushika ubu ari imbere mu majwi y'amatora mukuru w'igihugu ariko arashikirizwa.
Indege z'intambara z'Ubuhinde zarashe muri Pakistani. Ngizure n'ingingo z'ingenzi inshuti zacu mujye no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo com mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashitse i Hanoi uyu munsi ku wa kabiri mu ijoro aho agiye mu nama nkuru igira kabiri n'umukuru wa Korea Ruguru Kim Jong-un. Abo bategetsi barizeye kuyaga ku mugambi uzotuma igihugu cya Korea Ruguru kivavanura n'ibigwanisho ruhonyanganda. Akiva mu ndege y'umukuru w'igihugu wa Air Force One, Trump yakiriwe n'abategetsi barongoye igihugu cya Vietnam hamwe na ambasaderi aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyo gihugu Daniel Clittenbrink. Umukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un we yashitse uyu munsi kwa kabiri mu gitondo. Nyuma yaho Kim ashikiye ku rubibe rw'igihugu cya Vietnam na gari ya moshi uyu munsi kwa kabiri mu gitondo ajabutse igihugu cy'Ubushinwa we hamwe n'abamugendanira baci bajanwa n'imodoka zikurikirana ku ihoteli yo mu gisagara cya Hanoi. Urugendo rwafashe amasaha abiri bitekanijwe kwa abategetsi babonana mu nama izomara igihe gitoyi ejo ku munsi wa gatatu imbere y'uko bafungura hamwe ku mugoroba. Umwe wese aherekejwe n'abategetsi babiri hamwe n'umuhinga mu byerekeye indimi.
Muri Australia uyu munsi urukiko rwahamije nimero wa gatatu mu butegetsi bwa Vatikani Cardinal George Pell ibyaha byo gufata abana ku ngufu, by'umwihariko rwavuze ko Pell yahohoteye abana b'abahungu babiri bari bafite imyaka 12 na 13 y'amavuko barabahereza mu 1996 ubwo Pell yari arikiyepiskopi wa Melbourne. Cardinal Pell yaburanye ahakana ibyo ashinjwa. Urukiko ruzamusomera ibihano bye muri iyi minsi. Hagati aho Cardinal Pell yavuze ko azajurira. Umuvugizi wa Vatikani Alessandro Gisotti yatangarije abanyamakuru ko Papa Francisco akimara kubimenya yahise abuza Cardinal Pell gukora ku mugaragaro akazi ke k'umupadiri kandi ko atagomba kugira aho ahurira n'abana. Cardinal Pell afite imyaka 77 y'amavuko. Mu 2013 Papa Francisco yamushyize mu kanama kadasanzwe k'abajyanama be bihariye b'abakardinali 8. Mu mwaka ushize yamushinze ministeri y'ubukungu yarakimara gushinga, bityo Pell ababaye numero ya gatatu mu butegetsi bwa Leta ya Vatikani no muri Kiliziya. Cardinal Pell ahamwe n'ibyaha icyumweru kimwe nyuma y'icyemezo kidasanzwe cy'umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose cyo kuyirukanamo uwahoze ari Cardinal w'Umunyamerika witwa Theodore McCreek. Uyu we ni ubucamanza bwa Kiliziya nyirubwite ubwayo bwamuhamije ibyaha byo gufata abana ku ngufu. Bibaye kandi inama ya mbere na mbere mu mateka y'abayobozi b'inama z'abepiskopi b'isi yose kuri iki kibazo cyo gufata abana ku ngufu irangiye i Vatikani. Mu ijambo ryo kuyisoza ejo bundi ku cyumweru, Papa Francisco yarahiye ko azarwanisha umujinya w'Imana na magambo ye bwite iki cyorezo cyo gufata abana ku ngufu mu bakozi ba Kiliziya Gatolika.
Muri kumwe n'abandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Nigeria amajwi ya Perezida Muhammadu Buhari mu matora y'umukuru w'igihugu uyu munsi kwa kabiri yabandanije kwiyongera muri iki gihe ibiharuro by'amajwi mu ntara zitandukanye biriko birashikirizwa. Buhari afise amajwi muri yona arusha uwo bariko barahiganwa muri iki gihe ariko arondera gusubira kurongora igihugu mu kiringo kira kabiri ariko asaba abanyagihugu kumwongera umwanya wo kunagura imigambi yo kubaka igihugu yatanguye yononewe n'ibihe by'ubukene bukabije igihugu cagiyemo hamwe n'umutekano muke waranzwe mu ntara zitari zitandukanye z'igihugu mu byaruro bimaze gushikirizwa buhari hamaze gutsindira intara 10 ku ntara 36 zigize igihugu ca Nigeria mu gihe umunyapolitike bariko barahiganwa Atiku Abubakar umunyamatungo akomeye yigeze kuba vice president amaze gutsindira intara 5 hamwe n'amakomine ku murwa mukuru igikorwa cyo guharura amajwi kirashobora kubandanya neje ku munsi wa 3 kuko hari intara zikomeye zitari nke zitarashikiriza amajwi y'ayo matora abantu benshi bavuga ko ariyo matora ya mbere abahiganwa begeranye cyane mu majwi
uyu munsi mu gitondo cya kare indege z'intambara z'Ubuhinde zarashe ikigo cy'umutwe witwa Jaish e Mohammed Balakot muri Pakistan ndani leta y'Ubuhinde iratangaza ko zahitanye abaterabwoba benshi Pakistan yo yemeza ko ntacyo zangije kandi ko nta n'umuntu zahitanye Ubuhinde burega Jaish e Mohammed ko ariyo yagabye igitero cy'iterabwoba cyahitanye abasirikari b'Ubuhinde mu ntara ya Kashmir iri hagati ya Pakistan n'Ubuhinde hashize ibyumweru bibiri buvuga kandi ko yari iyingi umutwe w'iterabwoba warimo utegura ikindi gitero ku Buhinde nk'uko ministri w'Ubuhinde w'ababanyi n'amahanga abivuga mu itangazo yashyize ahagaragara nyuma y'igitero cy'indege z'intambara z'Ubuhinde muri Pakistani ministri w'intebe w'iki gihugu Imran Khan yahise akoresha inama y'igitaraganya y'umutekano yihutirwa rero n'abajyanama be abayobozi b'inzego z'umutekano n'iza gisirikari Ubuhinde na Pakistani bararwanye mu 1971 mu 1965 no mu 1947 ibi bihugu byombi kandi bitunze intwaro za kirimbuzi bita bombe atomique mu gifaransa
Muri kamera bandanya komeza iradio hijwe ya Amerika Perezida wa Sudani Omar al-Bashir yafashe ingingo ibuza abantu kugira amakoraniro batabironkeye uburenganzira yongera afata ingingo zo mu bihe bigo igihugu zihubasha bukomeye abapolisi bwo gutuza imyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwiwe bumaze imyaka 30 izo ngingo zo mu bihe bigoye igihugu zifashwe mu gihe kandi mu bice bitandukanye byo ku murwa mukuru hasubiye kwaduka imyerekano y'abanyeshuri amajana amajana cyane cyane muri kaminuza ikomeye y'abafasoni aho abajeje umutekano barinze gukoresha imyuka ibabaza mu maso mu kubashwiragiza abajeje umutekano bahawe kandi ububasha bwo gusaka inyubakwa gutuza uruja n'uruza rw'abantu hamwe no guhagarika abantu bose bikekwa ko bashobora kugiramira umutekano w'igihugu
muri Algeria abaturage bamaze iminsi bigabiza imihanda badasiba hafi hose mu gihugu bakora imyigaragambyo yo kwamagana kandidatire ya president Abdelaziz Bouteflika ushaka manda ya 5 itora ry'umukuru w'igihugu riteganijwe ku itariki ya 18 y'ukwa kane gutaha ishyaka FLN rero niwe ryagenye umukambwe w'imyaka 82 y'amavuko ugendera mu kagare k'abafite ubumuga kubera indwara yo kuva amaraso mu bwonko yari igiye kumuhitana mu 2013
bibutse nshuti mwese ko muri kamwe abandanye kumviza iradio ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3
ushatse kandi kwandikira ijwi rya Amerika koresha adresse radio yacu @gmail.com cyangwa se Facebook VOR radio yacu ndetse ushobora no kunyura ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com radio ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho rero tujye mu karere k'ibiyaga bigari amakuru tuyahere mu Rwanda ho uyu munsi president Paul Kagame yasuye akarere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo yasabye abaturage kugira uruhare rugaragara mu kwirindira umutekano Eric bagira ubusa yadutegura inkuru irambuye
Ingingo yagarutse cyane mu ruzinduko rw'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu ntara y'Amajyepfo mu minsi ibiri yibanze cyane ku iterambere ry'iyi ntara igenerwa miliyari 120 ku ngengo y'imari ariko ngo ntihagire igihinduka kigaragara mu iterambere by'umwihariko ku karere ka Nyamagabe yasuye kuri uyu wa kabiri. Imibare iragaragaza ko buri mwaka Nyamagabe igenerwa amafaranga asaga miliyari ebyiri mu bikorwa bigamije kuzamura abaturage bikura mu bukene, ariko aka karere gakomeza kuza mu dukeneye cyane nk'uko bisobanurwa na Professor Shyaka Anastase, Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu.
Iyo rero muri aka karere 48% baracyari munsi y'umurongo w'ubukene, kandi bafite imbaraga zo kwihuta, ndetse abagera kuri 18% ukabusanga ubukene umuntu yavuga ko no ku gipimo gikabije. Ibyo byatumye nyakubahwa Perezida wa Repubulika mudusaba ko twongera imbaraga, turimo turazongeramo.
Mu ijambo ry'Inyamagabe, Perezida Kagame yasabye ko ku bufatanye n'abategetsi mu nzego z'ibanze bagombye kubanza gukoresha bike bihari, ntiyumvisha uburyo karera aho gutera imbere gasubira inyuma.
Ntabwo wahora ushyira amafaranga ashobotse mu bantu ugerageza kurwanya ubukene bafite, niba bakora neza iyo nyongera babashyiriyeho ikwiriye kuba ibafasha gukomeza gutera intambwe bagana imbere bakemura ibyo bibazo nibura bimwe. Ariko ntabwo ahubwo byavamo ko abantu basubira inyuma, byumvikana.
Hari bimwe mu byibanze ku karere ka Nyamagabe umukuru w'u Rwanda asanga bitagombye ingufu zidasanzwe.
Baturanye ba Nyamagabe nimwembaza, muranyumva? Ubwiherero nabwo bugomba kuva mu baterankunga. Ubuzima bwacu tuzaburangiza abaterankunga bazatugaburira, nibarangiza badukurikirane bajye kudushakira aho twiherera.
Umujyi wa Nyamagabe mu cyahoze ari Gikongo mu majyepfo y'u Rwanda abategetsi barawusimbura n'amariko burunga usigukwa usanze. Gusa Perezida Kagame avuga ko ibiriho abibona kandi abifitiye igisubizo.
Mera, uyu mujyi buri wese wahanyuze agenda ahererekanya n'undi, umujyi ugakomeza ukaba kwa kundi gute. Habuze iki?
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu mujyi bigaragara ko ikintu kiri kutinda cyane ari isoko twavugaga ejo, tukaba tubona kiriya kibazo cy'isoko nikimara kujya ku ruhande, tuzashishikariza abaturage kugana.
Icyo kibazo nacyo ga nta mpamvu cyangwa gutwara kiriya gihe kinini cyose. Uzi icyo ngiye gukora? Hari abantu ba Nyamagabe bakomoka muri Nyamagabe batuye bavuka bagera bate bafite amikoro bibereye i Kigali, ndaza kubirukana mu mujyi baze.
Kuri ingingo y'iterambere, umukuru w'u Rwanda yabwiye abatuye Nyamagabe ko ubutegetsi abereye ku isonga bubazirikana, kandi ko nta mpamvu yo kubaho nk'abasinyanye amasezerano n'ubukene.
Bantu ba Nyamagabe turabatekereza, turifuza ko mwashyira hakanyu natwe inzego za leta zigafatanya namwe, tugakora ibikorwa bishoboka bidufitiye akamaro, tugatera imbere, abantu bakareka kwicara bakarekera iyo ngiyo bakibanira n'ubukene bakabyemera bakumva ko ariko bikwiye. Ibyo ntabwo ariko bikwiye.
Mu minsi yashize nibwo hagiye humvikana ibitero bya hato na hato by'abitwaje intwaro mu ntara y'amajyepfo na Gitabi ya Nyamagabe irimo. Ni ibitero byagiye bihitana ubuzima bwa bamwe. Kuri ingingo Perezida Kagame yavuze ko bikwiye guhagarara.
Umutekano tuntu tw'udutotsi tugenda tubamo, umutekano ari abantu baturuka hanze y'imipaka bakaza bagahungabanya umutekano w'abantu, ibyo bikwiriye guhagarara kandi bizahagarara, ariko ni mwe bibanza guheraho.
Yabwiye abatuye mu ntara y'amajyepfo ko aribo bakwiye kugira uruhare mu bikorwa bigamije umutekano mwiza, kuko baba ba mbere mu bo bigiraho ingaruka aho wahungabanye.
Mukwiye kumva ko nta bantu bakwiriye kubinjiramo, yaba inshuti yawe, yaba umuvandimwe, yaje ukamumenya ukamuhishira ntumurwanye, ndetse ntumwerekane mu nzego izo arizo zose ziri aho mutuye. Ingaruka zabyo ni mwebwe ziheraho zigahungabanya umutekano wanyu, bigahungabanya ubuzima bwanyu, abantu bakaba bavuye ku byo bagomba kuba bikorera bibatunze, bikajya abantu kwirirwa bakwira umushwaro biruka mu misozi. Ibyo ntawe ubikeneye. Aho tugeze imyaka tumaze, ibyo twari tumaze no kubyibagirwa, ntibikwiriye kuzongera kugaruka na rimwe.
Kuri ingingo y'umutekano nyine wakunze kutaba mwiza mu minsi ishize ku ntara y'amajyepfo, kumugoroba wo kuwa mbere w'iki cyumweru mu kiganiro yagiranye n'abavuga rikijyana wo mu ntara y'amajyepfo Perezida Kagame yavuze ko ahanini byakunze guturuka ku muturanyi mubi. Avuga ku Rwanda rwabyitwayemo neza kuko byari bigamije ubushotoranyi kandi ko kuba rwarabyihoreye ari uko hari umurongo bitari byakarenze. Ikindi kikigaragara Perezida Kagame asuye abaturage baracyamusanganiza uruhuri rw'ibibazo byiganjemo iby'amasambu bimwe muri byo aba yaragejejwe hakana bitangaho umurongo ariko yamara kuhava inzego zibishinzwe ntizibikurikirane. Ehwagirubusa ijwi rya Amerika.
Urakoze Eric. Mu Burundi abanyororo bashika ku 13 nibo bagiye kurekurwa mu uyu mwaka wa 2019 hisunzwe itegeko ry'umukuru w'igihugu ritezurira amaze imyaka 5 bafunzwe ariko batagirizwa izaha bihambaye inkonyabwoko byashikirijwe kuri uno wa kabiri n'umushikiranganji ubutungane ari kumwe n'urongoye ishirahamwe ntabariza rikurikiranira hafi agateka k'abanyororo. Inkuru ya Evariste Nzikobanyanka umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Bujumbura mu Burundi.
Umushikiranganji w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana yatomoreye abitabye ku ruganda abiyongingo y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza itezurira.
Certaines femmes enceintes ou allaitantes, certaines femmes ayant des nourrissons âgés de.
Umushikiranganji Aime Laurentine Kanyana ati abegwa n'iki kigongo cy'umukuru w'igihugu bagizwe n'abakenyezi bibungenze, abakenyezi bafise abana bafise munsi y'imyaka 3, abafunzwe bafise imyaka 70, abagendana ubumuga, abagwaye indwara zidakira kandi bafise imyaka myinshi. Kuri abo hiyongera ko abakwije ica gatatu c'igifungo baciriwe kandi bigenjeje neza mu munyororo nabo nyene bari mu bazore kugwa. Uwo mutegetsi yanashikirije baba bafashe Burundi mu gisata c'ubutungane abakora muri ico gisata ku butaka bw'u Burundi, igituma umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yafashe iyo ngingo.
Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts visant à favoriser la réconciliation.
Aime Laurentine Kanyana ashikiriza ku iyo ngingo atakindi igamije atari gukomeza ugusubiza hamwe kw'Abarundi. Umushikiranganji w'ubutungane akavuga ko umukuru w'igihugu atumirira Abarundi gufatira kuri ako karyo kugira baje hamwe kugira babumbatire amahoro mu gihugu. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu yibutsa Abarundi ko gusubiza hamwe ari urugamba rwa misi yose. Sagaseseshwa rumuri iki kigongwe c'ikivunga caje hageze kandi nico gukurikiranira hafi. Umushikiranganji Aime Laurentine Kanyana avuga ko abo bafunga 300 bazorekurwa muri uno mwaka natashikirije ryari ico gikorwa kizotangurira. Amenyesha ariko ko umugwi w'amaho ujejwire kugwa ry'abatezeriwe n'umukuru w'igihugu uzuri ku kivi mu ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo abarigize bakira neza ingingo y'umukuru w'igihugu urongoye iryo shyirahamwe agasaba ko iyo ngingo yoshirwa mu ngiro vuba imvugo ikajana n'ingiro ndibimere nkuko byagenze mu myaka iheze.
Turashima umushiranganje w'ubutungane ukuntu ariko arafata ingingo nziza kugira hazahatahe abanyororo batari bake, na cyane cyane ko hari gihe iyo abanyororo bagire batahe usanga hari habikika mu kiza, ugasanga hari kuwe abatategeza kurekugwa cyangwa ugasanga n'abandi bagumyeyo ari bya bindi bica bizana amajambo menshi kandi birumvikana. Ntiwobona umuntu yari yarekuwe na Sebarundi agumyeyo ngo habure amajambo. Rero twebwe kwishyiramo ntabariza turakengurutse ku inogenekerezo rya 2026 ko umushikiranganji w'ubutungane ari kumwe na twebwe nyene dusanzwe duharanira agateka k'abanyororo yerekanye imbere y'abarundi n'amakungu kwishaka nyanye n'icubahiro yavuze ryo kurekura abanyororo kandi akaba ari wajeje kubishyira mu ngiro. Turizere mu minsi itarambiranye ko igiye kuja mu ngiro kandi turasubiye kwemerera abarundi na cyane cyane bajya bene wacu bari mu mabohero n'imiryango yabo ko tugiye kubikurikiranira hafi.
Jean Marie Jimirimana arongoye ishyirahamwe ntabariza agasaba ubushikiranganji bw'ubutungane n'abasanzwe bafasha u Burundi kongereza uburyo basanzwe batanga mu gisata cy'ubutungane ivyo fasha kugira umurwi ujejwire ku rwa ry'abanyororo batezuriwe n'umukuru w'igihugu rije mu ngiro vuba. Uwavuga ko nawe yabaye umufungwa mu kiringo kiringa imyaka 10 afise akamatera abazofungurwa mu minsi iri imbere cyo kimwe n'abazobakira mu kibano.
Ubwa mbere twarababwiye neza yuko hari ahantu baba bari hataryoshe umuntu yavunitse ni wacayiga kuntu acumbagira, twabasaba yuko bakitse iyo baje bava birinde ico basubiza hajya hantu narahamaze imyaka 12 ndahazi ko ari habi abarundi babakirana gishika ntibasubire kubabona mu ivyo bababonyemo rero tukavuga tuti igihe abo bantu batashe nitubakire neza hanyuma nabonye bazece birinda gusubira mu byatumye baba muri yo minyororo
iyo ngingo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi itezurira abanyororo muri no mwaka niyo kugenekerezo ya 2023 ukwezi kwa mbere uno mwaka wa 2019 kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Inama nshingamateka y'u Burundi yemeje batanu mu bantu indwi bagize umurwi wigenga w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNDH. Watowe ngo haurongore ni Sixth Vinyi ni Muraba, umwigisha muri kaminuza ava mu bwoko bw'Abahutu, akaba asubiriye Jean Baptiste Baribonekeza. Ni inkuru ya Raymond Zimana, umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura mu Burundi.
Mu kigwa cyashizwe ahabona n'ikigo ijebuke jejwe gukurikirana ingene ikirere cyifashe ku munsi cyerekanye ko mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatatu imvura izogwa neza mu bice bimwe bimwe by'igihugu. Auguste Ngenzira abona jejwe iby'amazi n'indagurika y'ibihe muri ico kigo avuga ko hari uturere imvura izogwa ari nyinshi ahandi nawo hazoboneka imvura nke
hagati mu gihugu mu bumanuko mu burengero no mu buseruko bushira ubumanuko imvura irashobora kuba nyinshi cyane mugabo mu buraruko bushira ubuseruko imvura irashobora kuba nkeyi ariko izogumigwa imvura izocika mu gihe cegereye itariki 20 z'ukwezi kwa Rusama mu ntara kama z'igihugu arizo Imbo Bugesera na Bweru muzindi ntara imvura izocika mu mpera z'ukwezi kwa Rusama.
FM yarongoye umugwi mukuru w'igihugu ujeje gutabara no gukinga ibiza mu gihe cy'isibe avuga ko ico cigwa kigiye gufasha kuko abegwa n'ibijanye n'ibiza bagiye kwitunganya.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Akunze bi radio Ijwi rya Amerika twabwiye ko mu ntango dufise ingorane z'ivyuma n'ubu vyadushikiye inkuru twabashikirije ntabwo ari inkuru yo kwemeza batanu mu bagize umurwi w'igihugu ujejwe agate ya kazi na muntu iyo nkuru turayibashikiriza mu makuru yacu ari imbere ariko reka muri iki gihe turafite indi nkuru. Thomas,
yego, tujye mu Rwanda aho isiganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda 2019 rigeze ku munsi wa gatatu nyuma yo gutwara intera ya kabiri ejo kuwa mbere. Merawi Kudus wo mu ikipe Astana yatwaye n'intera ya gatatu uyu munsi akomeje rero kwambara umupira w'umuhondo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda arakurikirana iri siganwa Tour du Rwanda.
Agace ka gatatu k'isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda 2019 gasize umunya Eritrea w'imyaka 25 Merawi Kudus wo mu ikipe ya Astana yo muri Kazakhstan yongeye kwerekana ko ari umukinnyi uteye ubwoba. Intera yahuye Rubavu y'ibirometero 213 yari itahiwe kuri wa kabiri. Uyu musore yayinyanyagiye mu gihe kingana n'amasaha 5 iminota 21 n'amasegonda 15. Nyuma y'amasegonda 15 ahageze yaje akurikiwe na Rein Taramae ukinira Direct Energie mu Faransa, hakurikiraho Matteo Badilati wa Cycling Academy muri Israel mu gihe wa kane yabaye Hernan Ricardo Aguirre Kaipa ukinira Inter Pro Cycling Academy mu Japani. Nyuma y'uyu nguyu abantu bategereje ko wa gatanu ahagera, ndetse bamwe batangira gukeka ko abandi bakinyi baba bahuye n'ikibazo mu nzira. Kera kabaye Rodrigo Contreras ukinira Astana yasesekeye ku murongo hashize iminota 8 yose mugenzi we Merawi Kudusi ahageze. Icyo gihe abenshi nta kanunu k'umukinyi w'umunyarwanda bari bafite, gusa Areruya Joseph ukinira ikipe ya Delco Marseille Provence mu Faransa yaje gusa nubakura mu isoni, nubwo nawe yarangije ku mwanya wa 10 asizwe n'uwa mbere iminota 9 n'amasegonda 52. Abantu benshi bakurikiranye irisiganwa barasanga Merawi Kudusi nta kabuza azakomeza kwambara umwambaro we w'umuhondo kugeza ku ndunduro, cyane cyane ko we n'abagenzi be muri Astana bamaze kwerekana ko bari ku rundi rwego. Umwitangirizwa wagaragaye hagati y'abakinnyi hakurikijwe igihe bahagereye watangaje abatari bake, ariko impuguke mu birebana n'umukino wo gusona ku magare zari zadutangarije ko ariko byari kugenda
muri ngororero niho bizakomerera, kuko yirenze kuri Sashwara hejuru ryo kuri Sashwara abasigaye birometero 30 byo kumanuka buri burukiramo, no kuvuga ngo isiganwa rizakomerera muri ngororero uko bizagenda kose, no kuvuga ngo bakinnyi bakomeye byanga bikunda bazacikamo ibice cyane, ku buryo tuzabona isiganwa byiza kuri iyi etape tuzagerira Rubavu abantu barimo ibice bitewe n'imbaraga bakoresheje muri ngororero.
Ku rutonde rw'agateganyo kugeza ubu nyuma ya etape ya gatatu, Merawi Kudusi niwe uri ku mwanya wa mbere akarusha amasegonda 17 umukinnyi wa kabiri ariwe Rein Taramaye wo muri Direct Energy mu Faransa. Kuba abakinnyi b'abanyarwanda bakomeje kwerekwa igihandure byatangiye guca intege bamwe mu baturage twashoboye kuganira, gusa hari n'abandi basanga nta mpamvu yo kwiheba ngo kuko no kuba u Rwanda rwarakiriye isiganwa nk'iri ari ibintu byo kwishimira.
Twashobora kuba wenda twatsinzwe, ariko ntabwo bivuze ko wenda indi minsi isigaye tazatsinda. Hapi byambabaje, byambabaje rwose, byambabaje.
Ari umugabo ntihabwa intebe niba uyu munsi batsinze, ntabwo bivuze ko natwe tutazatsinda. Menya ko n'ejo dufite andi maturu tuzakora.
Ibyo birahagije kuri 2.1 ubwo si urumva twatwara etape n'imwe, ntibirahagije no kuba twayakire n'ibintu bikomeye cyane, ntabwo twakitse intege ubwo twese dushakiye foriwa.
Ku ntera ya kane ya Tour du Rwanda kuri wa gatatu, abasiganwa barahaguruka i Rubavu isaa yine za mu gitondo berekeza i Karongi aho umukinnyi wa mbere ategerejwe isaa sita n'igice. Baraba bakoze urugendo rw'ibirometero 102. Yari Claude Munyandinda i Rubavu.
Imbere gusozera aya makuru yo kuri saha reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru. Twabwiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashitse i Hanoi uyu munsi ku wa kabiri mu ijoro, aho agiye mu nama nkuru igira kabiri n'umukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un.
Muri Australia uyu munsi urukiko rwahamije nimero wa gatatu mu butegetsi bwa Vatikani Cardinal George Pell ibyaha byo gufata abana b'abahungu babiri bari bafite imyaka 12 na 13 y'amavuko barabahereza mu 1996 ubwo yari Archiepiscopi wa Melbourne. Azasomerwa muri iyi minsi hagati aho Cardinal Pell yavuze ko azajurira.
Mu gihugu cya Nigeria naho amajwi ya Perezida Muhammadu Buhari mu matora y'umukuru w'igihugu uyu munsi kwa kabiri yabandanije kwiyongera mu kigihe ibiharuro by'amajwi mu ntara zitandukanye biriko byashikirizwa. Buhari afise amajwi umuliyoni arusha uwo bariko barahiganwa muri iki gihe, ariko arondera kandi gusubira kurongora igihugu mu kiringo kigira kabiri.
Uyu munsi mu gitondo cya kare indege z'intambara z'Ubuhinde zarashe ikigo cy'umutwe witwa Jaish El Mohammed muri Pakistani. Leta y'Ubuhinde iratangaza ko zahitanye abaterabwoba benshi. Pakistani yo yemeza ko ntacyo zangije kandi ko nta n'umuntu zahitanye.
Perezida wa Sudani Omar al-Bashir yafashe ingingo ibuza abantu kugira amakoraniro batabironke uburenganzira, yongera afata ingingo zo mu bihe bigoye igihugu ziha ububasha bukomeye abapolisi bwo gutuza imyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwiwe bumaze imyaka 30.
Muri Algeria naho abaturage bari mu myigaragambyo yo kwamagana kandidature ya President Abdelaziz Bouteflika ushaka manda ya gatanu. Itora ry'umukuru w'igihugu muri Algeria riteganijwe ku itariki ya 18 y'ukwa kane gutaha. Ishyaka rya FLN rya President Bouteflika rero niwe ryagize kandida waryo Bouteflika afite imyaka 82 y'amavuko ariko ubutegetsi kuva mu 1999 agendera mu kagari k'abafite ubumuga kubera indwara yo kuva maraso mu bwonko yari igiye kumuhitana mu 2013.
Nshuti mwese mukundi radio hijwi y'America biganiro twabateguriye kuri saha bigaruka ingaha tubone yakanda kanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabwizuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwigiranya ibiganiro twashikije amakuru mashikije na Frederic Ngundikije
na Thomas Kamilindi. Turabashimiye cyane rwose kandi tubashimira kwihangana kwanyu kuri utu tubazo twa technique turimo muri iyi minsi. Muratubabarira rero ibyo byose, mugira umugoroba mwiza, murakarama.